bayobowe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa abari mu myiyerekano baharurwa mu bihumbi batanguye urugendo rwabo muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura hafi y'ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu bajabutse baza muri komine Mukaza hagati mu gisagara imbere yo gushika mu kibanza citiriwe kwikukira ari naho havugiwe amajambo nyamukuru hari imwe mu bibanza baciyemwo barahagarara bahumbira n'ubutumwa muri byo harimo ambasade y'u Rwanda naho radio yigenga bonesha FM iri muzaturiwe igihe habagerageza guhika ubutegetsi iruhande y'indirimbo yagize Perezida Nkurunziza hari n'iyindi tahara abari muri urwo rugendo nubwo bitabiriye akamo k'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati hari ibyo basabye leta muri byo harimo ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu uko umwaka utashe yoshirwa ku rutonde rw'iminsi mikuru y'igihugu nuko hari barabara ryitirirwa uwo munsi twabagire Terence Ntahiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwara yo hagati n'ibyo byifuzo bizoshitswa
akarero ko mu Bufaransa karatomoye Emmanuel Macron yagize ishyirahamwe ntihagize n'umugambwe aca aratorwa aratsinda ni demokarasi aho imigambo yari imaze imyaka kuva za 60 ye yiganje igatsinda none kubera ko umudemokrate w'umurundi ibyo bitumira akabero aho kujya muri grenade aho kujya muri coup d'etat aho kujya kurasa iyo mvuga ati reka nigishe kuri abarundi batebe banyumve Abdoulaye Wade yibiye majinya ngabe ngo 35 barate bara president muri Senegal yari ihangana mu gaka abana yambaga n'itera bagira n'itera mu dugara mu gihugu rero ibyo basanze birumvikana natwe ngaha rero rya bigyo barabara gyo kwitirirwa uwo munsi yaba uwo munsi wandiragirana turabishyigikiye kuko mushikiranganje kandi tutamushikiranganje tubasubiye gushikiriza ko babisabye kandi ushobora gusaba n'izindi ntara babisabye abana bo mu gisagara cya Bujumbura naho turahari ko bitabaye n'ibyo byinshi basabye twebwe twiteguriye ibyasabwe byose kubishikiriza umushikiranganje kugira ngo ushikize mu nama cyangwa muri leta kandi nizera ko leta izo cyakirangiza kuko leta ikunda abanyagihugu muri demokarasi kuko iyo ahibwo bitufuza nuko ivyo banka cyangwa ibagirira nabi
mu bitaze imyerekano yo kuri wa gatandatu harimo amashyirahamwe y'Ukristo rimwe muri yo ni Mark twagira umukuru waryo Aime Pascal Nduwimana igituma yaje mu rugendo rusa n'ufite ishusho ya politike
kumenya yuko bya ubutware bwose bwa ari Imana inabutanga kandi murazi yuko muri Bibiliya bavuga ngo Imana niyo ngo urutonde yakajagari cyo kuvuga ngo numuvurungano rero twebwe turi nganye ko mwarabonye Bibiliya ibintu byari byabaye byo kuri ntabwo bitari ibintu bipfa ku mana Imana si yo kwica Imana si yo kurasa abantu si yo kubuza abantu ngo bakore kandi none uyu munsi twaje mwarumvise uko wari no kwisonga ko yanavuze ijambo avuga ati ati byanka byakunda ati ntahandi bizoca swate ni mu biganiro canke ku muheto rero twebwe nk'abantu basenga Imana kandi muzi yuko kwica kwabicaha twaje ngo tunahimbaze Imana kandi tunashimira Imana ko yatabaye
ingendo zo kwibuka imyaka ibiri heza habaye igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Burundi zatunganijwe kandi mu ntara zose z'igihugu ku bigeragereza cyo gutembagaza inzego ariburijwemo mu mwaka w'ibihumbi 2015 ibaye inshuro ya mbere ubushikiranganji bw'intwari yo hagati butuma k'ingendo zo kwibuka uwo munsi ariko imbere y'aha imyiyerekano itari mike yarakozwe ku mugwa mukuru Bujumbura no mu ntara zo hagati mu ntumbero yo gushyigikira inzego zavuye mu matora y'ibihumbi 2015 mu byo basabye harimo kubwirizwa nshingiro ryoha inyanyurwa Perezida Nkurunziza kuri uyu wa gatanu yaremeje amazina y'abantu 15 bagize umuguzi wo kwiga impinyanyuro zaryo Eroje Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.